nkuko byashyikirijwe n'umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika. Abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera bahagaritse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kugira bakoge ko amatohoza ku bijyanye n'ubwicanyi bw'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bwabaye mu mwaka w'1993. Mu gihe havugwa ko hari urubanza rwari rwaciwe, Sylvestre Nyandwi, umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika, yavuze ko ubushyikiriza manza bwasabye ko rusubirwamo kandi ko hariho ab'ubutungane bwasanze bafise uruhara muri iryo gandagugwa ariko batigeze bahagarikwa.
Ubushyikiriza manza bwari bwarituye Sentare na Inyuzwa busaba ko ubwo rubanza rwosubirwamo kuko urwo rubanza rutararangira. Twagomba kumenyesha Abarundi n'amakungu ko ubushyikiriza manza bwavuye bumenya ko hariho abandi bantu bo baragize uruhara rukomeye muri ako kabi batigeze bakurikiranwa. Nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo tubagire ko amatohoza.
Abajijwe ku mazina y'abahagaritswe, Nyandwi yazikirije ko adashobora kuyavuga ku mvuzo z'amatohoza, nayo kuba hoba hariho abafise uruhara muri iryo gandagugwa baba batari ku gataka k'u Burundi. Umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika yavuze ko bazoronderwa hisunzwe amategeko atangura kuvuga icyo abafashwe bakwekwa ko
bari mu bo twita rezo tere niko tubibona, ariko sino cya ndabyemera cyane kuko ndababwiye ko amatohoza ari azobigaragaza neza. Utungane burafite ingene bukora, haba ku muntu atari mu gihugu, utungane burafite ingene bubitegekanya. Twebwe rero ntabwo batazokoresha amategeko, zokurikiza ingo kuko ibintu bisanzwe bigenda. Abanyagihugu bazobamenya bahagaritswe, bazobamenya ariko kubera yuko umuntu ahagaritswe ashobora kuba ari kumwe n'uwundi n'uwundi ashobora kumurya kara, ni kuri iyo mvu tudashobora kubabwira ngo amazina.
Ku myidogo y'imiryango yabo bafashwe, aho bashikiriza ko banyiwe kubonana n'ababo, kandi hari n'abagwayi bategereza gufata imiti. Eka mbere banabujijwe ko abashinwa amanza babo babonana. Nyandwi yabyamiriye kure akemeza ko abo bahagaritswe uburenganzira bwabo bwose bwubahirijwe. Ku bijyanye n'uko iryo hagarikwa rya bamwe mu bahoze mu gisirikare rishobora gutera icyuka kibi mu gihugu, umushyikiriza manza kizigenza yavuze ko ahubwo Abarundi bakeneye ko ubutungane bukora.
Nta cyuka kibi mu gihugu gishobora kuba mu gihe ubutungane bukurikiranye abantu bakoze ibyaha. Ahubwo batakurikiranywe, icyuka cyari kihari kubera abo bantu batakurikiranywe. Kuba batakurikiranywe ahubwo nibyo byaguma bizana icyuka kibi. Ikintu mukwiye kumenya ni uko uru rubanza ntirurahera, ruracabandana. Ikigongwe umukuru w'igihugu yamatanga ugasanga abantu baragiye, ni ku bantu imanza zabo zacitse zikaba ntabanduka. Uru rubanza rero ntiruraba ntabanduka, nababwiye ko hari abantu batigeze bakurikiranwa.
Naho umushyikiriza manza akizigenza wa Repubulika atavuze amazina y'abantu bane bahagaritswe, bamwe mu miryango y'abahagaritswe bemeza ko ari intwazangabo zakukurutse mu gisirikare cya kera. General Ndayisaba Celestin, Colonel Niyonkuru, Colonel Gunungu Gabriel hamwe na Colonel Nayigombeye bose imbere yo gufatwa igipolisi kikaba cyabanje gusaka ku mihana yabo, ariko natatowe. Ku kibazo cy'uko leta yari yashize iby'iyo dosiye mu mugwi ujeje gutoza ukuri no kunywanisha Abarundi severe, Sylvestre Nyandwi yishyuye ko umugwi severe utabuze ubutungane bw'u Burundi gukora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yagandaguwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi iryo 1993 ari kumwe na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu. Inyuma y'amezi atatu umugambwe Sabanyavurude Bundadaye yaserukiye utsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka. I Bujumbura, Raymond Imana, Ijwi rya Amerika.